Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena Jewe Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe muteza amatwi muraka kanya turahera muyavugwa muri Afrika. Adama Barrow niwe yaraya tahukanye itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Gambia atsindiye mandigira kabiri muri ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Umukuru wa komisiyo ijejwe amatora Alieu Momar Njai niwe yatangaje intsinzi yiwe ejo ku munsi w'Imana imbere y'abamenyeshamakuru. Mu gatondo w'ejo ku munsi w'Imana Ernest Bai Koroma arongoye umugwi w'indorerezi za CDAO muri ayo matora yasavye abakandida bose kwemera aho intayi zishize n'ibyatangajwe kandi bakabikorana umutima utekanye. Abasirikare ba Nigeri bashika kuri 12 hamwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu macumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu burengero bw'ico gihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Abandi basirikare 8 barakomeretse muri urwo rugamba batanye mu mitwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu majana ku birometero 5 uva mu gisagara cha Fantio ni mu ntara ya Tilaberio ikundwa kugamwo ibitero by'iterabwoba. Umushikiranganji avuga ko amapikipiki atazungi tigiri yakoreshwa nabo bagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha mu gutuma tumana ko birafatwa. Muri Afrika kandi abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibindi biziga indwi ejo ku munsi w'Imana byatwawe n'uruzi bari muri bisi yari igeze ku kiraro muri Kenya. Aba baciye bashikana ku gitigiri cy'abantu barenga 30 bafiriye muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu. Iyo modokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abaririmbyi bishengero hamwe n'abandi bari bagiye kunezeranwa nabo mu birori by'ubugeni mu ntara ya Kitui ku munsi wa gatandatu. Perezida Uhuru Kenyatta ejo ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze ahanura kandi abanyakenya abasaba kwiyubara igihe bariko baratwara imodokari mu mabarabara cyane cyane mu bihe by'imvura nyinshi. Muri Mali naho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kambi y'abasirikare ba ONU bo mu nteko za MINUSMA mu gitero cyabereye mu gisagara cya Gao mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Igisirikare cy'u Faransa cyavuze ko atabyononekaye ariko nta makuru cyatanze cy'abakekwa kuba inyuma y'ibyo bisasu. Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ubwoko bushasha bwa corona bwiswe Omicron buramaze gukwirakwira mu bihugu 40 ku isi hamwe no mu mareta 16 kuri 50 agize leta z'umwe za Amerika. Abategetsi bakuru mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya Amerika ariko bavuze cyo ku munsi w'Imana ko bataramenya neza uburakari ubwo bwoko bwa Omicron bufise kuwabwanduye. Dr. Anthony Fauci umuhinga w'ingwara zandukira muri Amerika yavuze ko atawoshobora kuvuga byinshi mu gihe bitaragaragara nimba abagwayi basinzikara canke badasinzikazwa n'ubwo bwoko bushasha. Tukivuga kuri uwo mugeranye n'igipolisi cy'Ububirigi caracucagiye amazi hamwe n'ivyose bikoroza amosozi ku bantu bari mu myerekano yiyamiriza ingingo z'amagara y'abantu zafashwe n'ibihugu bya Buraya zigamije kugwanya umugera wa corona. Abantu hafi 8,000 nibo bakoze iyo myiyerekano i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ubirigi berekeza ku cicaro gikuru cy'ubumwe bwa Buraya batera indirimbo zisaba ko bahabwa umwidegemvyo. Igipolisi cy'Ububirigi cyavuze ko babiri muri bagenzi babo hamwe na bane mu bakoze imyiyerekano batwawe mu bitaro abandi 20 barahagarikwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika yose bashaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Rumwe mu rwaruka rw'abigeme mu gihugu cy'u Burundi rwemeza ko impinga mu byo kwitunganiriza imigambi neza ikiri ndende.
Ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nkuko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira.
Uyu ni Marlene Mpawenimana ari mu barongoye ishirahamwe ry'ugwaruka rihingura ibirato n'imikandara mu nsato mu gisagara cha Bujumbura. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Burundi nayo ndabiciye ku masonga mukanya ibanki yitiriwe urwaruka yitwa Bije isabira abakiri bato na cane cane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanki mu ntumbero yo kuronka ingurane. Ubuyobozi bw'iyo banki bwabivugiye mu ruganda rwari rumaze iminsi itatu ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akoresha ijwi Amerika ikigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na Mpawenimana Marlene umwe mu barongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye ya Kamenge ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubw'uwo mwigeme haracyakeneye ko ugwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere.
Hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya. Mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uca usanga tuja mu ngeso mbi. Mugabo kuri twebwe twaje muri zinyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'abavyeyi biradufashije cyane.
Naho Oda Nduwayezu wo mu cibitoke cha Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko migeme atorohegwa mu koronko mutahe ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo. Uwo migeme ari mu ishirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko ni ishirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu banki y'ugwaruka.
Uburyo ntibworoshe kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatangura umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banki bije hamuka ukagira plan de faire yawe hamukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura. Turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 24 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje. Turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashitse no kuri tahaye bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga.
Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe imwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko ibayizwe nabi. Ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka n'ibiheze ngo byisungwe
kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initiative transformation il faut d'abord passer nimba mu kibitoki bari bagize transformation de demande mu kibitoki nyembi iyo transformation de passé kiriyo mugambi gaca mwitwari bubanza mugasanga nta myembe iriyo canke passé kiriyo mumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuzana za matière première ari mu kibitoki hanyuma muheze mugire transformation abo banza hariyo ku supplementaire ya transport de matière première iba yongereye mu mugambi wacu. Nukuvuga plan de faire yanyu ifuye kwerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijanye n'inyubako.
Sixten Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe Ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge Ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixten Yuhire avuga ko rimwe na rimwe Ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere.
Gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo Ugwaruka rutegure neza cyane gose imigambi nkuko tubyifuza. Tubandanya tubigisha ubona twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza mugabo uko iminsi yandi ko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumba nukuru twakurikirana bamaze kuronka ingurane. Ingurane baronka nazo bakayazwa kandi ku nyungu itababaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki na microfinance dukorana. Kuvuga nk'ubu ubu hatugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'Ugwaruka ahamenyesha ko amashyirahamwe arenga 1,000,000 yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko barariha ideni neza.
Ugwaruka ranezerewe cyane rwose n'umugambi wa Leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make kutudushyigikira imigambi yabo. Ubu Ugwaruka rushyigikiye amashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amantreprise komersiyali bamaze kumererwa guhabwa ingurane bararenga 300,000. Nyumva ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mpingo yose y'igihugu rero barishimiye cyane.
Umupfasoni Janet Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi.
Desire Hatungimana urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabu komune Mugina intara ya Cibitoke turi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka 2 baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura ya babo muri amazu yitwara n'indimiro basaba gufashwa. Tumwe mu tuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyagurika mu gihe hari n'abavuga yuko batigeze baronka inzu n'imwe. Umenyesha makuru ijuru Amerika Nairobi muri Kenya Elo Juri Kaneza afisi bindi kuri no nkuru.
Kwebwe yamaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yorarama.
Uwo n'umukenyezi Josi ntiranye bagira muri site ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushi uburengero bw'u Burundi. We na bagenzi be bahaje inyuma yo kurizabo n'ababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo ku wa kane rishyiriwe wa gatanu ukwa 12/2019. Yemeza ko basa n'aba mu misaka kandi ku imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera ubutinya ko utwo tururi tubarwako.
Aha tuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha mabati turiyubakishiriza abatari bafisa mikoro byarabanani.
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwanwa afise.
Anje gwanje yarakorotse rekane n'umuvanyi nari nyene yarakorotse byakorotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka. Turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye.
Ndasinzi kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi.
Bamwe twari kose turubaka hama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ibijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane.
Estase Ramba na baraje ushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari bana fedofise biga bwo isahane bakironkano biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri no kuvuga ahanyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kibigo usanga bakwasa amahera y'umukotsa kibi nako kagwa kamera mukotsa kibi no ahago n'icyo umugabura mwije wakibuze
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kuburuko bagira
uya umuntu ari we wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana nahandi aho bahora basega bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gucu dufaranga bwavuze baronka kunyi abantu babayeho nabi
izi mpungenge z'abari mu site ya Gisheke zemezwa na Mustanteri wa Komine Mugina Juliana Ndayihaya yabwiye ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane cyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturajishinga ukijanye n'inzara bafise turabizi cyane bandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura nitwicaye tubandanya tudodora hashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise byitsikero yuko bishobora kuzokunda n'amashure twaramaze kugishikana kubijyanye n'amashure n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine muri site ubu tuvugana turizera yuko navyo nyine bizahava bigenda neza kuko baraze dusabye devis zijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazi asiduka yemeza ko azosanurwa vuba
mu kijyanye n'amazi ariko arabomoka nayo bitewe n'imvura n'ukuri turabaremesha abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ayo mazu ariko arabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira abenegihugu babandanye bakingirwa
abanyagihugu bari mu site ya Gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icyegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishiri ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyempo muri komine Mugina intara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku miryango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 27 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
reka tubandanirize mu Rwanda amashyirahamwe 12 adakiranira inyungu za politike akomeje kugaragaza ko ikibazo c'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamo abitavye imana gihangayikishije abatari bake ayo mashyirahamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo leta y'u Rwanda yo yemeza ko iri kwirarondera umuti urama kuri ico Eric Bagirubusa yadutegura ibindi kuri no nkuru
Ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu
birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona abashyingura ariko ukurikije services zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kuburaho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke
dushobora kuba tutakabanza ariko nta hantu gito ho kugira ngo dute no gushingura bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akangizaho gushingura
kumva nta hantu none umuturage agira nk'uko yashingura nk'umurima wanjye nawe rero yinze babisaba kujya gushaka umurima ku ruhande
ni ku nshuro ya 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage
inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere haminaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwiyemezamirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene ibiciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi, kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda, ari nawo wafashe iya mbere mu gukangurira abafatanyabikorwa by'iki kibazo, ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturambye ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera bapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatowe mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage.
Ariko kugira ngo bazane iryo koranabuhanga batwike umurambo mwicaranye, urumva ko ari ibintu ubumvage ntashyigikira, kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi ugize kubura umuntu ugize kumutwika bamurora.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa, kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu, kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko uturere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimbi asaga 400,000 mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Eh, bagira ubusabe bw'ijwi ry'Amerika i Kigali.
Agize mu gisata cha sport naho tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Kuvejo kwa Mungu, ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi riramutswa commissaire de police Muyenge Alexandre. Alexandre asubiriye Reverien de Kuriyo, yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shirahamwe. Muri volleyball naho, umurwi wa Muzinga mu bakenyezi niwo waraye wegukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu, hanyuma Gal Cosmos nawo ucegukana mu bagabo. Ibi byose umenyesha makuru yacu Desire Hatungimana yabiduteguriye.
Komisari de polisi Alexandre Muyenge arongoye igipolisi kijejwe gukingira abategetsi b'u Burundi niwe yatowe kuri uno w'Imana mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Aje gusubira Reverien de Kuriyo yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shyirahamwe. Alexandre Muyenge si mushasha muri FFB kuko yaramaze imyaka irenga 10 ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe. Yiyamamaza yaramenyeshejwe ko icyihutirwa ari ukurondera ibibuga bikwije ibisabwa kugira byakire imino mpuzamakungu na rijya mu Burundi. Kugeza ubu atakibuga na kimwe gifise ubwo bushobozi. Ikindi yavuze azitaho no guteza imbere igisata cy'abana kugira imigiro nk'ayikura abakinnyi kandi bakurikiranywe kuva mu bwana. Akaba yaramenyesheje ko amategeko ari yazisunga mu kazi kiwe ka misi yose. Ahiriwe rero ahishije kuko icegera ciwe Academy mubona yanonosoye ivyigwa vy'amategeko, nawe nyene akaba atari mushasha mu mpira w'amaguru kuko yakinye mu cicaro ca mbere mu mugwi wa Atletico Olympique. Icegera ca kabiri ni Mustafa Samugabo amaze imyaka 12 muri ayo mabanga. Mu mpira w'amaguru kandi tukobamenyesha ko inkino z'igice ca mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi carangiye kuri uno w'Imana. Mamuru yirahiye Message Ngozi yisanze ku kibuga cyayo Ibuye ku gisindo kimwe ku busa. Uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Niyunge ko ucurangiza ico gice ca mbere uri mu kibanza ca mbere n'amanota 36 ukabusumbya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega ya kabiri amanota 10. Muri volleyball naho kuri no w'Imana niho hasozegwa mu Burundi igikombe cy'umukuru w'igihugu gitunganijwe ku nchoro ya gatatu. Mu bigeme igikombe cyatwawe na Muzinga itsinze Resace ku maseti atatu ku busa. Kizigenza wa Resace amenyesha ko bagikeneye imyimenyerezo myinshi kugira bashobore kwitwara neza.
Gerageje kuraba habaye kutamenyerana hagati yacu. Ekipe Resace dufite abakinnyi benshi bakiri bashasha. Rero kubera bakiri bashasha ntituramenyerana nico gituma mwabonye ukino kwa tunani uko twakinye n'abari basanzwe bo bamenyeranye gukinana. Individuellement dufite abakinnyi bakomeye nk'uko mwabibonye. Gusa volleyball ni jeu collectif, bisaba ko dukorera hamwe. Rero mu gihe tuba dufite entraînement tuba tumenyeranye ntidushobora gutsinda.
Mu bagabo naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Cosmos utsinze Amicale des Sportifs de Bujumbura ku maseti atatu ku busa. Muri basketball naho umugwi wa New Star uri muri kino gihe I Johannesburg muri Afrika y'Epfo aho wagiye mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bar zizoba mu mwaka uza. Uwo mugwi w'u Burundi ufise urukino rwa mbere kuri no wa mbere na Kurasini Heat yo mu gihugu cya Tanzania. New Star ikaba iri mu itsinda rigizwe na Matero Magic yo mu gihugu cya Zambia, Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo na Kurasini Heat yo mu gihugu cya Tanzania. Imigwi ibiri ya mbere izocikina igice cya kabiri gishiri cya nyuma aho izohura n'imigwi ibiri yindi ya mbere yo mu itsinda rigizwe na Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Ulinzi Warriors yo muri Kenya, City Oilers yo muri Uganda na Cobra Sport yo mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko. Imigwi izotsinda igice cya kabiri gishiri cya nyuma kongera ko uzotahukana ikibanza cya gatatu. Iyo migwi uko ari itatu izoca ija mu nkino za nyuma za bal. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cyukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa karindwi. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ku stade Huye I Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Etoile de l'Est ibitego bine ku busa. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe ku stade ya Kigali I Nyamirambo. Mu wundi mukino wabereye kuri iyi stade ya Kigali guhera isaa 12 z'umugoroba, Police FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Marine FC bitego bitandatu kuri bibiri kuri stade Muganda I Rubavu. Kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na Espoir FC busa ku busa mu mukino watangiye saa sita n'igice. Nyuma y'uyu mukino kuri iyi stade ya Kigali n'ubundi hakurikiyeho uwahuje Kiyovu Sport na Rayon Sport urangira Kiyovu Sport itsinze Rayon Sport bitego bibiri ku busa. Undi mukino w'umunsi wa karindwi wa shampiyona uraba uyu munsi kuwa mbere ukaza guhuza ikipe ya Gorilla FC na Etincelles FC kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa karindwi w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 16. Iya kabiri ni AS Kigali n'amanota 15. Gasogi United iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 11. Ikipe ya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota 11. Musanze FC ikaza ya gatanu nayo ifite amanota 11. Police FC iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 10. Iya karindwi ni Espoir FC ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya munani ni APR FC ifite amanota 9. Bugesera FC iza ku mwanya wa 9 n'amanota 8. Ikipe ya Gicumbi FC nayo ifite amanota 8 ikaza ya 10. Etoile de l'Est ni ya 11 n'amanota 6. Ku mwanya wa 12 turi asanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5, Marine FC ya 13 nayo ifite amanota 5, ya 14 ni Rutsiro FC ifite amanota 3, ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 2, ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Etincelles FC ifite inota 1 n'abitego 8. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda bwashyize ahagaragara inzira isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka utaha rizanyuramo. Iri siganwa rizatangira kuva ku itariki ya 20 kugeza ku ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha 2022 rizaba rigizwe n'intera 8. Izo ntera ni umusogongera w'ibirometero 4 bazenguruka hafi ya Kigali Arena I Remera. Hakaba kandi Kigali Rwamagana, Kigali Rubavu, Kigali Gicumbi, Muhanga Musanze, Musanze Kigali ndetse n'intera ebyiri za nyuma zo kuzenguruka umujyi wa Kigali. Ese abakinnyi b'abanyarwanda bazitegura bate iri siganwa rizaba ribaye ku nshuro ya kane nyuma yo kuzamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe? Twumve Abdara Murenzi, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi.
Ubundi twakoraga kampu igihe gitoya ariko
aba basore ko bamaze igihe kinini batitoza ministeri ni bidufashamo turateganya ko twakora camp y'iminsi 55 igabanyije muri amezi uko ari 3 kwa 12 ukwa mbere no kwa kabiri kuburyo bazabakora imyitozo bari hamwe kandi imyitozo yo ku rwego rwo hejuru bishobora kudufasha yuko abakinnyi b'abanyarwanda yaba ba equipe nationale ndetse n'abandi banyarwanda bari mu yandi ma equipe tugize amahirwe bakabasha kwitegurira hamwe byazamura umusaruro muri Tour du Rwanda.
Muri Tour du Rwanda ya 2022 amakipe 19 niyo azaseruka. U Rwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu Team Rwanda na Benediction mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Skol Adrien Cycling Academy izwi nka Saka yari yitabiriye Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Umwaka utaha ntabwo izagaragara kuko yamaze gusenyuka. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteza amatwi ani uduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe yakoze Venuste Nshimiyimana yagiranije amajwi ya bino biganiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera amasari imbere.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.